Jadi ni wis juga milik. Isu ya Amerika makiru nino makinyarwandi Washington DC Murundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri website yacu kibanza cha internet alicho wezi tatu akaburungu radio ya chuvewa akaburungu com mwanya wiki ganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri ya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
itariki ntarengwa ko yashizweho kugira ubwongereza bube bwavuye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ni 31 y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka w'2019 ifaranga ry'ubwongereza livre sterling ryatakaje agaciro ku munsi wa mbere ku rugero rutari bwaboneke mu kiringo cy'amezi 28 igihe umushikiranganji wa mbere mushasha w'ubwongereza Boris Johnson yavuga ko amasezerano yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya uwo yasubiriye Theresa May yari yashitse ko n'uwo muryango atagaciro agifise yagabishije ko ubwongereza buzova muri uwo muryango ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka ata amasezerano ahabaye kiretse umuryango w'ubumwe bw'Uburaya usubiye kuganira ku ngingo y'igihugu ciwe yo kuvamwo. Benshi mu banyamitari bavuga ko niyo ubwongereza bwava mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya ata amasezerano bugiranye n'uwo muryango ibyo bizogira ingaruka ku butunzi ku isi bigatuma ubwongereza buja mu bibazo bikomeye mu by'ubutunzi. Bavuga kandi ko ivyo bizogira ingaruka ku masoko mpuzamakungu y'amafaranga kandi ko bizogabanya ingufu z'ubwongereza nk'ikibanza mpuzamakungu gikomeye ku bijanye n'amafaranga. Uretse ubwongereza ingingo y'igihugu ico gihugu izogira izihe ngaruka ku vyerekeye umuryango umwe bw'Uburaya n'akarere ka Afrika nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Tanaz Karayenga umumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu France ntarambiranye ndakuramukije umutumire uritegereza ibijanye n'ubwongereza ico kiringo ntarengwa ko citariki 31 y'ukwezi kw'icumi yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya uwo mushikiranganje mushasha Boris Johnson avuga ko haba amasezerano canke ata amasezerano ariho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ko iyo tariki ishitse bazova muri uwo muryango ko bizogenda kose iyo aho handa hagaze uwo mushikiranganje wa mbere mushasha uhabona gute
harajerera kuko nawe nasize kwizi azi nashaka kuko mu gihe kimwagwa yuko go iyo tariki ngo ntibaduka ngo bazongere ubwo ngeze busaba mu yuko by'Uburaya byari bishize hamwe hanyuma ikindi gihe nabo abonye abantu bariko bakoma induru batwakije bisa n'ukwiyahura akavuga ngo yago rero ntacyo ngo tuzongera ngo tugire abanyaburaya bisubire ko bagendere dusubire tuganire mugabo kuganira byarabaye byamaze imyaka ibiri umupasani Theresa May niwe yatwara leta y'ubwongereza abanyamateka bo mu Bwongereza baravyanse yari yashikije byose rero sinzi ingene Boris Johnson azoshobora kubwira abongereza bati jewe turagiye turavuye mu bihugu by'Uburaya ariko birashoboka ko tukumbaye cyane birashoboka ko batukizikire ikizikire kugira ngo tuganire.
Aravuga
ishoboka na gatoya.
Yego, aravuga ngo amasezerano we yasubiriye Theresa May ngo yari yashitse ko n'umuryango w'umwe bw'Uburayi ngo nta gaciro gifise, akavuga ko ata n'umwanya zo bafitiye abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi kubonana nabo, ngo mu gihe batosubira kuri ayo masezerano bagiraniye na Theresa May. Uko kudadaza bivuze iki, ubibona gute?
So kudadaza mu by'ukuri asa n'uwataye umutwe, kuko ntazi ico avuga, ntazi n'ico atavuga, kuko abanyaburaya baramuhaye iminsi, barahaye ubwongezi iminsi ikwiye, barahaye ibiganiro bikwiye, baramubwiye bati, barabwiye abongeza bati nimushike ku ijambo, mwebwe nyine muvuge icyo mushaka. Rega se abanyaburaya birukanye ubwongereza, ni ubwongereza bwama bwugushaka bwafuze ariko buzopfamo ubwigenge bwayo. Ariko ndibaza Boris Johnson nta kimenyi icyo avuga n'icyo areka, nicyo giteye ubwoba kandi icyo kibabaje gusoma, kuko ubwongereza n'uburaya ego baravanye, ariko amategeko bari bumvikanye ingene bavana byari kugenda neza bakavara neza.
Biravugwa n'uko ileta yiwe nshasha yayujujemwo abantu bashigikiye ivyimvire vyiwe nyene, iyo ntumbero yiwe kubijanye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Uravye abandi banyepolitike no mu nama nshingamateka mu Bwongereza azokoroherwa kuri uko kudadaza?
Ndashobora koroherwa ko n'abashingamateka bo mu mugambwe wiwe bamwe bariko baramudohoka ko bagyatsi urasaro urasebagaza igihugu bikudusha mu ngorane zitashoboka. Abandi bamutera ivyatsi n'amashirahamwe y'abantu bafise amahinguriro barambwira ati ivyo nibindi bishoboka ariko twongera tudafise amasezerano y'Uburaya. Abandi bamutera ivyatsi wabivuze nabo badandaza amahera vivre sterling iri kuri akoroka biteye ubwoba. Abandi bamutera ivyatsi nshare cane kandi ico niteye ubwoba nibaje batwara kwa Ecosse na premier ministre wa Ecosse avuga ati ubwongereza bukikura mu bihugu by'Uburaya tuwe tuzoca natwe twikura mu bwongereza. N'ibintu biteye ubwoba, ahubwo n'ibintu bibabaje, kuko ubiraje ijambo ry'ubwongereza wabivuze bizogabanuka mu isi cyane cyane no muri Afurika. Abantu kugira bavane n'ibisanzwe, kugira bahukane n'ibisanzwe, ariko umwe muri bo agize ati ijambo twapfundije sinzi ryemera, niho bica bitera ubwoba. Ubwongereza rero nibwo buriko burisha mu butegu buteye ubwoba.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone dufise Samuel. Samuel, uratumva? Alo Samuel, yego, uhamagaye urihe?
Ndibujumbura mu Burundi.
Yego, urafise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Iki kibazo hama ndagucya ushikiriza ni icyumviro nk'intererano.
Yego,
bwa mbere bwondora mu kujya mutumire.
Arabumva
hama nkaca ikibazo cya mbere ngenda mazi yagenda mubaze mbega icyo kintu gituma Bwongereza kuva muri 2015 kuguma bwihatira kuva mu bumwe bwa Burayi ku nguvu hamwe, ubona ko aricyo gituma abo bashikirangandi ba mbere biri umushikirangandi wa mbere aricyo kibazo ari nzajyaho kimushyiraho kayikamukura. N'Ubwongereza bwaba bufite inyungu iyahe mu gihe buryo bwa Burundi mu bumwe bwa Burayi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icyo ni icya kabiri, ndibuka neza ko nimba ntihenze mu mwaka wa 2012 bagize na kamara mpaka abanyagihugu mu Bwongereza aribo batoraga guhitamo kuguma mu Bwongereza tugiye kuvamo. None ajya amatora nkacyo yaba yaravuye umucyo utuma n'umbure gufata ingingo ibereye yo kugira yo kuvamo cyangwa yo kugumamo. Ama nabonye ko yavuze yuko yatanze ikinga cyo gushika mu mpera z'ukwezi kw'icumi n'umwaka turimo ko ubumwe bwa Burayi bwemera canke bwanka Bwongereza bushobora kuvamo atari masezerano ahabaye. Mbega Bwongereza hamwe bwoca buvamo ata masezerano ahabaye hagati y'ibyo bindi bihugu bigize ubumwe bwa Burayi? Bwongereza bwogira canke abanyagihugu na cyane cyane abadandaza sinabonye ko bavuga ko hamwe bwobwa bwovamo byacumvikanye ko ubutunzi ku isi bwohunga abantu ibyaha bibazo hamanyemererano naho
yego
halo
ndakumva
nimerano naho nagira mvuge nibaza ko n'ibindi bihugu navuga nk'ibihugu byo muri Afurika na cyane cyane n'ibihugu byo muri Yurukiye muri Aziya ntibyo bigobe cy'abarabu byo ni akarorero bikabona ko kujya mu ishyirahamwe cyane kurivamo atari kintu wiyumvira mu gatondo bukereka tugishyiramwe kandi ubona ko nabwo byose biragerageza gushyira imbere inama yo gushyira ingingo imbere kuko ubwongereza buratanze akarorero naho birimo biravugwa mbwa biratanze akarorero yuko demokarasi y'abanyagihugu mu Bwongereza bayubahirije kuko nko kuba mutari butaca akagiko bwova mu kungugu hatya y'amasezerano ari kugira ngo bwubahirije ubwigenge bwabwo no kugira ngo bugumane icyunga n'iteka mu makungu murakoze
murakoze cyane turabashimiye mwo mwishura tanaskara yenge kibazo ca mbere abajije ngo kuva mu bumwe bw'uburaya kubwongereza ngo niyihe nyungu bwo kuramwo cyane cyane atanamasezerano habaye
atamasezerano habayeho nta nguzi mwirimo kuko gatoshye n'agose mu gutunzi mu ndano mu bintu byinshi kandi noneho rero urutu ry'amasezerano yo kuva mu bihugu by'uburaya ngende bayashyize ko byamaze umwanya muremure cyane byamaze imyaka ibiri ntibyoroshe kuko uburaya n'ubwongereza bari bamaze hamwe imyaka 26 urumva umuntu mwubakanye imyaka 26 biragoye kugira mu bapfanure mvuge muti ndagiye inzu twari twarubatse urayisigarana cyangwa urayigurisha uyiha abana cyangwa biragoye rwose kujya kwahukana ku bantu bamaze imyaka 26 bubatse inyungu kandi kiboneka abongereza ntibaza yuko naho babisohoye nibyoye ni intwaro rusange ibintu ni kubyubaha abongereza babishatse muri byinshi kuva mu bihugu by'uburaya ariko umuntu yibukije mu mamamazo ya kijya gihe cyo kugira Brexit hari abantu b'abanyepolitiki babeshe amenya bakabesha igihugu bakavuga yuko intambambi bafite ubwongereza bufite kuguma mu bihugu by'uburaya ari nyinshi kandi aricyo gituma bagomba kumusokora barabeshe ubu rero byaradatanzwe ubu rero barabonye ko barwobeshe ubu rero birabagoye kubisanasana ikintu cya kabiri ni uko yavuze ati mbe referendum ko yabaye none bagadogereza nshaka ntibadogere mu mategeko yo mu Bwongereza burya referendum cyangwa ihabaye ntibifashe ingingo ntasubirwamo bavuga yuko ari consultative ni ukuvuga abashingamateka bashobora kukubwira bati oya iyo referendum naho yabaye naho abongereza bashatse kuvamo twebwe turashobora kubihagarika cyane cyane hamwe imigambo mikuru mikuru byemera bakabishyirira hamwe abarya bitwa abakonservateri n'abarya ba Labour bumvikanye ngo bisubize inyuma Brexit bizahagarara hanyuma naho kuvuga uti kuva yavuze ati mbega ubwongereza buvuye mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'uburaya ubutunzi bw'isi buzogabanuka bisa nabyo ariko ubutunzi bw'isi ziko ari bwo bwose buzofatwa z'iyo ngingo cyane cyane ubutunzi bw'igihugu cy'ubwongereza kuko naho bavuga ngo kandi ni Trump yirirwa arababesha ngo ubwongereza ngo ntacyo ngo buvuye iburaya ngo buzoca bufata igihugu cy'ubucuti budasazwe na Amerika bifata imyaka myinshi cyane kugira ngo amasezerano bahorana iburaya bayagiranye na Amerika ntibyoroshye rero
yego dufite kandi Innocent ku murongo wa telefone. Innocent uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda, mu murenge wa Muhima, mu karere ka Nyarugenge.
Yego, ikibazo intererano?
Nari mfite ikibazo n'igitekerezo.
Yego.
ndamanza ntanga igitekerezo njyewe muri ambona kuba ubwongereza bugiye kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi hari byinshi bimwe mu bikorera mbese bisa nk'ibizasubira inyuma cyane mu bigendanye n'ubucuruzi burya iyo abantu bashyize hamwe y'ibihugu bishyize hamwe bituma ubuhahirane bworoha burushaho kugenda neza naho y'igihugu kimwe kivuze giti twebwe tugiye kwigenga ku ruhande rwacu njyewe numva rwose ubucuruzi bwabo imbere mu gihugu mu banyagihugu muri rusange hari ikitagenda neza ariko iyo bari hamwe bari kumwe n'abandi amasoko rusange mu bihugu hirya no hino byose bikorera hamwe byoroshya ubucuruzi kurusha uko igihugu cyakwigenga ku giti cyacyo nibaza ntise wa muturage wo hasi ntashobora kugira ingaruka kubera ko Ubwongereza buvuye mu muryango w'umwe bw'Uburayi ntashobora kugira ingaruka wenda mu byerekeranye n'ubucuruzi ese kubera iki bavuyemo inyungu bazakuramo ni iyihe murakoze cyane n'icyo kibazo nari mfite
murakoze cyane ku nyungu cyangwa ta nyungu nibaza Atanazi mwari mwabivuze ariko aravuga ngo buvuyemo ku munyagihugu asanzwe n'umucuruzi asanzwe n'izihe ngaruka bizobagirako
aha mu France nda bubizi bihugu byo biburaya hari harongeza benshi baraya bakora iburaya bafite imiryango iburaya bagogwa iburaya abo ni banohera ko benshi tubana turavugana tukagendeganira tukabinonosora ni ukuri ubiravye uko bimeze ubu bose baragandaye sinibaza yuko hari abongeza benshi biyumvira yuko kujya kwidohora mu bihugu by'Uburaya bizobazanira inyungu iboneka inyungu mu miryango inyungu mu bana baba biga inyungu mu rudandazwa inyungu mu kuvugwa inyungu y'ukwisanzurwa ukagenda muri Bubiligi ukaja mu Budagi umwana w'umwongereza agatangura kwiga i Londres akabandanya master ya Athene akagira doctor a Madrid n'ukuri n'ukuri biragoye kumva ingene abongereza babyumva yuko harimo inyungu kwidohora gutyo iki nacyo batumva benshi babonye ko barabeshwe kubabwira ngo Iburaya ngo ntacyo ngo tubivuyemo ngo tuvuyemo Iburaya ngo tuzoca ducutisa n'ibindi bihugu byo ku isi ehigiye bihugu byo ku isi nabyo nta bundi bizinza umuntu arinda gushiramo ibyo bihugu byo ku isi nk'Ubushinwa nk'Ubuhindi Brazil kandi n'ibindi bikomakomeye byaje byacudise n'Ubwongereza kuko Ubwongereza bwari mu muryango w'Iburaya Uburaya ni umuryango w'ibihugu bisunze rwose bifite abantu benshi imiliyoni 500 bigize benshi bafite amahinduro menshi rero kumva yuko ubwongereza bwizohoye erega abahindi bashaka kubwira ati none wowe wizohoye ucunye nkora ku isoko y'Iburaya atoya akaca aguma ku isoko y'Iburaya umushinwa azovuga gutyo nyine umujapone azovuga gutyo nyine umubreziliya azovuga gutyo nyine abanyafurika nabo ntibazohabwa bavuga gutyo nyine hanyuma ikibabaje rwose nicyo nohereza ko ku muntu abantu yavuze ati umwongereza asanzwe kubona ubwongereza bwiyugarira kw imihora umukamenga igihugu kitakigenzwe birababaje rwose
yego Diodone aratwakwiye nawe Diodone irindi zina huri
nitwa Aicyake Diodone ndi Ngozi
mu Burundi ufise ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
kote akabazo na komba mbaze apare yicyo ngabana y'ubutunzi bw'ubwongereza mu gihe remuzo wabutuye mu bumwe bw'Uburayi nta bihano bitegekanijwe ndetse bindi bihugu kuko bazoba baguye muri demutse nyaza katwemeranyije
murakoze reka bishure mu mwishure
nta bihano kuko abongereza urumva intwaro rusange niko bimeze, baratoye bavuze ati dushaka kuva mu Bwongereza. Ibyo nihakuya kuko nanjye ndabivuga kuva kare, umuryango umugabo n'umugore batandukanye bahukanye, abagenzi n'inshuti ntibaca babahana, baca babahana ijombo, uragerageza ukabandanya ukurikiza ubucuti n'ubugenzi n'ubuntu mwari musanganywe. Abongereza nibo bababaye gusoza ku bindi byo ku isi, nibo bateye ikigongo mu by'ukuri.
Ariko hari amafaranga umenga abongereza botanga mugihe bova yata amasezerano ivyo, ariko umushikiranganje wa mbere mushasha aravuga ngo ntibazogenda batanze
amahera bari gutanga yo kuvuga ngo ntiyahazabe. Nikuko nakubwiye abantu bubatse umugabo n'umugore barubatse inzu bakamara imyaka 26 igihe cy'ukwahukana bagira ati iyo nzu tuyigurisha, wewe utwara naje ntwara agana gutya, amwe tuyaha abana yandi tuyakoresha uko dushaka. Mugabo abongeza bari bafite uburenganzira bwo gusaba ati twebwe imyaka 26 twarataza amahera menshi mu migambi myinshi y'ubumwe bw'Iburaya, rero tuvanye, hari ibintu dusokora, hari ibintu tuzojana. Uburaya nabwo tutugira ibi n'ibi, yari amahera y'ibihano na gato bari batyumvikanye ko. Ariko rero igitangaje ni uko abashingamateka babyanze madamu umupfasoni Theresa May yarabasengasenze ashika gatatu ati nimwemere ayo masezerano y'uko tuvanye n'Iburaya mugende tuyasinye tubandanye dukurikize ibyo abongereza bashatse kuva mu Bwongereza bishike bibe. Ariko abashingamateka baravyanze, none umunsi n'uyuhe ntawuzi.
Yego, Kwizera nawe nyene araduteye akama. Kwizera, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uri he?
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, uhamagaye uri he?
Nk'uko ubivuze nitwa Kwizera Eliezer, ndi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru
mu Rwanda.
Ni mu Majyaruguru y'u Rwanda. Urebye,
ufise ikibazo icyumviro?
Ngewe ubundi ndabashaka kubanza kubaza ugupimirwa uyu munsi.
Yego.
Ubundi turabizi neza ko igihugu cy'Ubwongereza ni igihugu gikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga hariya ku mugabane w'Uburayi. Ubundi kugira ngo igitekerezo bakize kuboneka ko igihugu gishaka kwikura mu muryango w'ibihugu by'Uburayi, ubundi nyirizina ndashaka kubaza uwo mutumirwa mwatuboneye munsi nyine kuri telefone, ubundi byaturutse hehe, imboni mvano yakomotse kuki?
Murakoze, reka bishure.
Ariko mfite n'ikindi.
Yego,
yabanza akansubiza icyo ngicyo ngira ngo.
Yego, reka abanza basubize. Mwishure,
mu by'ukuri uraje imvo bavuga bati bongera buteza kwikura muri mu muryango w'ubumwe bw'Iburaya, hari byinshi wogeuti byari bifite kumburi intumbero nziza cyangwa byari bifite akamaro arongereza. Muga nk'uko nabivuze byinshi byabaye ibinyoma, barahenze abongereza. Mugabo mu bintu bavuga bashyira imbere cyane cyane bavuga ati amahera yacu dusha Iburaya tuze tuyagarukane tuyashyire mu migambi yo kuvuza abantu. Bavuga miliyoni 350 z'amayero ngo bazoca bunguka ngo bashire mu migambi yo kuvura neza abongereza. Ivyo byarabonetse ko babeshe inyungu rero umuntu yokwibaza bashyira imbere mu by'ukuri ni nk'abantu abanyepolitike bagombye gukina nk'akamari kugira ngo bo nyene bisunuze baje imbere. Umuntu yitwa Farage n'uwo nyene Boris Johnson, ndibaza yuko bashyira imbere inyungu zabo gusumba inyungu z'igihugu, hanyuma bakoresha uburyo bwose bushoboka barabesha. Hari n'abavuga yuko igihugu cy'Uburusiya cyafashije abamiliyoneri bamwe ngo babeshe
batanga amahera bakwira igihugu bavuga ibinyoma bambika ibara uburaya hanyuma birasaba biremerwa birafatwa birafata abandi kandi ikibabaje cyane cyane ni cy'umuntu abona ubu abongereza bakiri bato b'abasore barashavuye gusumba abantu bakuze kuko bagira ati mwebwe mukuze nimwe mwatoya kwisohora ku ishyirahamwe ry'iburaya kandi si mwebwe mugikeneye kuja mukeneye kuja mu Budage mukeneye kuja mu kudandaza mu Busuwedi mukeneye kuja kudandaza kugurura amaresora muri Espanye abasore nibo bashavuye gusumba mu by'ukuri inyungu z'u mu by'ukuri nta nyungu umuntu uvuga zazishemeye bashize imbere kubesha kenshi hanyuma abongereza barahendwa barabitora mugabo si ubwo bwa mbere ku isi haba abantu batwara b'abapolitike babesha hanyuma bagata mu manga igihugu cyabo nuko nije turi mu
ikibazo cya kabiri wari ufise Kwizera.
Ngira ngo ku kibazo cya mbere yambajije cyo nari mbanjirije kunyurwa ariko n'ikindi kibazo namubaza none kugira ngo ubusabe bwabo nyirizina buzemerwe ese bigeze ku kigero kingana iki kugeza magingo ya ngaya ese we nk'impuguke ya politiki arabona koko ubusabwe basabye ese bazabuhabwa noneho ku kindi kibazo kindi ngira ngo nibyo icyemezo bamaze kugitanga ariko se ni icyemezo kizagira ingaruka ku baturage bamwe na bamwe nk'uko yaramaze kubivuga ariko se noneho bo nk'abaturage nubwo wenda ari politiki y'igihugu nk'abaturage bo ntabwo ni icyemezo bamaze gutora mu gihugu baravuga bati bakemeranywa w'ijana ku ijana baravuga bati umugozi dusenye n'uyu nguyu koko baza gusanga bikwiriye.
Murakoze abishure.
Kuri hari abongereza benshi basigaye basaba yuko ibya referendum boyisubiramo bakatsura bakabaza abanyagihugu bati burya nibyo koko bifuza ko tuva mu gihugu mu bumwe bw'iburaya. Hari abantu benshi ari abo muri Labour ari abo muri Social Democrats hari n'abashingamateka bava muri Conservative Party n'abandi bagira bati ubwo twosura tukabaza abongereza tukababaza tusubira mu bw'iyindi referendum mutubwire by'ukuri mwarabonye yuko babahenze mwarabonye ko ari abapolitisiye babesha amenya murabonye ingaruka mbi ziriko zibonekeza mwarabonye yuko Ecosse ishobora kwiyongora ku Bwongereza mwarabonye yuko muri Irlande nibasubira kugira frontiere urubibe imiduga n'abantu ntibagende muri Irlande yepfo nk'uko bahora babigira bisanzuye ingwano ishobora kugaruka ibyo byose ubabyegeranije bagira ati ubwo nta bose bakagihindi referendum Boris Johnson we ntabyereka avuga ati imvura irakubye ikubise iza kubita turavamo aho rero niba ugira uti imvura ikubye ukabona imicuragaro ukabona imirabyo ukabona isegenya riraje ntiwikingire hazokurikira akarambaraye ibyo byose ibyo ni by'abantu bose batinya nicyo gituma isaraga ariko irakoroka nicyo gituma hari ubwoba bwinshi nicyo gituma hari ishavu ryinshi nicyo gituma atawuzi kizoshika bukeye bwawe mu mpera z'ukwezi kw'icumi ni ukuri ntawo kubesha nta mupfumu yo kubwira ati ibintu bigiye kuba Bwongereza arabibona ingene bizokurikirana ntawubizi hashobora gukurikira ingwano abantu bakashavura abantu bagakubitana abantu ibishavu rirengeje biragoye kumenya n'ukuri kizokurikira.
Yego Theogene uri ku murongo wa telefone uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagara urihe?
Kigali mu Rwanda.
Yego ikibazo cy'imviro?
Ikibazo mbona kuri iriya Brexit imaze igihe yarabaye ikibazo ku Bongereza. ndabaza buriya kuva mu muri ya muryango nta masezerano ifite ingaruka nyinshi ku Bwongereza ndetse no kuri Afurika ngira ngo kubera ko byanze kunze uriya minisitiri w'intebe nkurikije ukuntu mbona agenda avuga imigabo n'imigambi afite mbona byanze kunze ari ugukura Ubwongereza muri uriya muryango ariko nkavuga nti Abongereza nibavamo byanze kunze hazabaho imipaka kandi mu busanzwe hatabagaho imipaka mu bijyanye n'ubucuruzi urabona nk'ibicuruzwa byajyaga cyangwa byavaga i Burayi Ubwongereza bizasaba ko kugira ngo bongere kubona amafaranga bafasha mu gihugu gushyiraho iriya TVA donc uriya musoro utarusanzweho niba ushyiraho abantu bazabasigaye mu muryango bashobora nanone kugerageza kunaniza Abongereza bigatuma Abongereza bagira ikibazo cy'amafaranga kubera ko gucuruza byanze kunze abacuruzi bazaba batakizana ibicuruzwa byabo mu Bwongereza cyane nk'uko byari bisanzwe kubera ko bazagerageza gukaruta iriya misoro nta ngaruka zikomeye mubona bishobora gutera na Afurika muri rusange Ubwongereza ni igihugu gikomeye cyane gifite imishinga myinshi cyateraga Afurika ariko ntekereza ko nihabaho ubukungu bukeya mu Bwongereza bishobora gutuma nka ya mishinga bateraga inkunga muri mu bihugu byacu bya Afurika bavuga bati noneho reka dukureho nk'inkunga turebe ko igihugu twakizahura
murakoze yego ico kibazo nari kukibaza umutumire murakoze kukibaza cyane cyane ingaruka kuri Afrika mariko muravuga kubera imigambi Ubwongereza bari bufise muri Afrika ni imfashanyo bwa intererano bwatanga mu muryango w'umwe bw'Uburayi kubijanye n'imfashanyo zija muri Afrika reka Atanazi ari zi yabinonose yabitubwire
ico kibazo kirahabaye kandi kibazo ciza rwose kuko urabona Ubwongereza bwari buhurikiye mu bihugu by'Uburaya kandi bwahora butanga amahera ayo mahera akaca hamwe n'ayo mu Butaliyani ayo mu Bufaransa ayo mu Holandi ayo muri Suwede ayo muri Polonye kikaba ikigega kimwe hanyuma Komisiyo Europeyene iri Buruseli ikuramo amahera baza barafashisha ibihugu bya Afurika hanyuma mugabo uraje nk'Ubwongereza buvuye mu bwidohoye iyo fashanyo izogabanuka nico gikurikira kiboneka ikindi nacyo ni uko yabivuze Ubwongereza naho ko bwidohoye amahera yahora ajya muri Afurika agabanuka ubwo hari icyizere yuko Ubwongereza buzoronka amahera yahora angana angana nayo yahora atangwa kugira ngo agume Ubwongereza bugume bushyigikira ibihugu bya Afurika nta wubyiteze na gatoya kuko bizoshika bizoshoboka rero mu ncamake ikintu kiboneka cya mbere ni uko intererano y'Ubwongereza yahoze mu bihugu byo muri Afurika izogabanuka ikindi cya kabiri Ubwongereza burya uko bwahora mu muryango w'Uburaya umuryango w'Uburaya wari washyize hamwe n'ibindi bihugu byinshi bavuga nk'ibihugu bishuka 70 ariko hari ibihugu byo muri Afurika hari ibirere byo muri Afurika nka Afurika y'Epfo hari Afurika yo mu buseruko hariho bijya bita ACP hariho amasezerano yo kuzandaza menshi yari hagati y'ibyo bihugu byo muri Afurika n'umuryango w'Uburaya harimo Abongereza Ubwongereza bwidohoye ayo masezerano yose aca asenyuka ku byerekeye Ubwongereza bivuga yuko hazoteza kuba ayandi masezerano y'Ubwongereza na Kenya na Afurika du Sud n'u Burundi ibyo bihugu byose byaba biri muri ayo masezerano ya ACP Ubwongereza bubishatse bizotegereza gusubira kugurira ayandi masezerano hagati yabo bifata umwanya muremure kandi bitwara amahera menshi cyane ikindi cya gatatu umuntu yovuga ni uko Ubwongereza burya kubera ko ifaranga ryabo rikomeye hari ibihugu byinshi byo muri Afurika bifite amatungo yabo murarya amahera bakoresha bivuga se ari hakurikije usanga igihugu kibika amahera ma Kenya cyangwa menshi yacyo mu madorari muri euro mu ma UN mu mayeni bambe cyangwa yuwani y'abajapone nayo yo muri Kongereza bivuga se ari livre sterling yari kwirakoroka ibyo bihugu byo muri Afrika bizoca nabyo nibona yuko amasomo yayo ariko arashonga uri nk'igihugu nka Uganda uri igihugu cy'Uganda cyangwa uri Tanzania ufite amahera mu bubiko bwa livre sterling ikizoshika ni iki ucuyagurisha ucuyikura ko iyo ni agahombo kanini cyane ku ifaranga ry'Ubwongereza bwacanye cyane ku ibihugu byo muri Afurika ni byinshi urazi imvura ikizimbi hariho n'abanyafurika bahora baza kwiga mu Bwongereza kaminuza zo mu Bwongereza zirafite porogaramu zo kwigisha zikomeye kandi zakurwa n'abanyafurika cyane cyane bwambye sita cyane cyane igihe cyose hariho abanyafurika baza bakabikurikirana ariko imigambi yo kwigisha neza yikubwira ubushakashatsi muri izo kaminuza zo mu Bwongereza kenshi wasanga ari amahera avuye mu muryango w'i Burayi abongereza bari barabifite ubushobozi bukomeye rwose bwahora bukwega abanyafurika nk'ibyo nabyo ntibizogaruka ni ukuvuga udodaguye ibintu bizosubira ni byinshi cyane
yego Eric uri ku murongo wa telefone Eric uri he
ndimo gisagara cya Bujumbura
ufese ikibazo cyangwa icyumviro terera
jena nefise icyo nterera ubwa mbere kuno shikiranganzi wa mbere w'Ubwongereza kuba yarashikirije ko niwe uri mu gihe cy'imirongo itatu n'imaze ukwezi kwa cumi na kabiri
ni ukwezi kw'icumi
yo kwicumi guha bwahebye kuva mu muryango w'ubumwe bwa Afurika w'ubumwe bwa Buraya nibaza ko ubwa mbere hariho inyungu z'ibihugu hamwe n'inyungu z'ubumwe bw'isi nibaza rero ko Ubwongereza buzogira ibibazo nko mu bijyanye n'iby'ubutunzi kuko mu gihe Ubwongereza bariko umuryango girikangure harabaho amategeko byo genga umuryango ninde n'igihugu kizovamwo kizovyitwaramo n'ibihano bishobora gushyirwaho igihe ngira icyo gihugu kitazitwayemo neza kitakurikije amasezerano bagiriranye ako ubutunzi rero Ubwongereza burashobora gukorwako kuko buba bukikuje buhana imbibe n'ibyo bihugu nyine biri kumwe mu byari kumwe mu ntege muri uwo muryango w'ubumwe bwa Buraya mugabo kuri Afurika si cyane kuko Ubwongereza bwagira inyungu z'ibihugu nk'igihugu cy'Ubwongereza n'ibihugu byo muri Afurika ariko ntibyagira intego y'imigenderanire y'igihugu kimwe kiri mu muryango w'ibihugu bya Buraya n'ibihugu byo muri Afurika nibaza rero ko ari igitandukaniro Ubwongereza burashobora gukogoko cyane mu by'ubutunzi ndetse no mu by'imigenderanire kuko buryo bwisukuye mu muryango ariko muri Afurika kuri Afurika nta gihombo kininiya cyane kuko naho hari ibibazo yonke Ubwongereza bwahora buronkera nko muri uwo muryango byatuma mbese ngira busahiriza ubutunzi bw'icyo gihugu bityo bakanonga iyo bashyira nk'imitahe yabo mu bihugu bya Afurika imitahe y'ibihugu bya Afurika Ubwongereza bwazana mu bihugu bya Afurika izogabanuka mugabo nibaza yuko Afurika itadekogoko cyane nuko Ubwongereza bivuye mu muryango w'ubumwe bwa Burayi
turabashimiye ku cyumviro cyanyu Eric atanazo niko bibona avuze ngo naho hazoba ingaruka kuri Afurika ntizoba ziboneka cyane
je fata nka karorero ku Burundi hariho mine zitwa terre rare zo mu Gakara zomine batwaye uko Burundi Burundi ari gukonya no mu bihugu byo muri Afrika buriko bura icukura kandi buzanaza hanze usangwa uko zabiza ariko biri ubwo takagaguzwe n'ishira hamwe ryabongereza hanyuma bahawe uruhusha rwo kwimbuka ubwo busaka abo nyene bongereza baca bagira amasezerano n'ishira hamwe ryo mu Budage kugira ngo abari babinonosa bakabikora neza bikavamo ibyuma bakeneye rero igihe ubwo butaka bwagugwa ndibaza ko bakoresheje amasezerano y'i Buraya kuko ubwongereza bwari buciye i Buraya igihe ubwo iyo kompanyi yo mu Bwongereza yabigurisha ikabiha Abadagi ndibaza ko bakoresheje amasezerano y'i Buraya ubu rero ubwongereza bwisohoye hakagira iyindi kompanyi y'abongereza yogaruka i Burundi kwimba nikel cyangwa kwimba petrole cyangwa kwimba ifite icyo cyose izokoresha amategeko mashasha ataragi Burayi mbuze Burundi mu by'ukuri siho nari guhera kuko hari ibihugu byinshi bikomeye bifite inyungu nyinshi zikomeye ziri hagati y'ibyo bihugu byo muri Afurika n'Ubwongereza none ufasha nk'igihugu nka Nigeria ufite igihugu nka Afurika du Sud ari ibihugu bitura bifite ubushobozi bukomeye cyane kandi byinshi byaciye mu masezerano y'Ubwongereza mugabo Ubwongereza buri mu Burayi kuko basubire bumvikane bavuge bati urudaraza rwacu ruzoca mu masezerano mashasha azoba hagati ya Nigeria n'Ubwongereza azoba hagati ya Afurika du Sud n'Ubwongereza bizafata umwanya muremure muremure cyane kandi ntawavuga ngo inyungu z'Abongereza cyangwa inyungu z'abanya bo muri Nigeria ari ntonyi reka muzi yuko bete ari ishyirahamwe rikomeye cyane rishukura peteroli muri Nigeria miliyari z'amadolari z'amasterlin kuvuga rero ko abanyafurika ego si ibihugu byose bizotakaza ariko ndibaza ko ni ukuri tuzobiraba mu myaka ndibaza ko hariho inyungu nyinshi zizosubira gihe
yego dufise kandi Idrissa uratwakuye uratwumva
ndabumva neza ndi hano Kigali yose ni karurongo
yego ufise ikibazo icyumviro
ni icyumviro kuri umuryango w'Ubwongereza bavuye muri uwo muryango umwe w'u Buraya byatugiraho ingaruka twebwe abanyafurika kubera ngo Ubwongereza nyine barumvise bavuyemo ubwo bahita bashyiramo andi mategeko mashyashya agonga abirabura benshi agonga nyine bizashyiraho ibiti binyinshi ubwo nyine mbibona rero ingaruka tuzazibona ahubwo ndashaka imbazi ngo mukomeze mwasubize reba ndabizi ubundi ba minisitiri w'intebe yagiye ingaruka afitiye afurika ni izihe ingaruka nziza baba turi kumwe afurika yakura mu Bwongereza yaba ari iyihe none nkongera nkabaza ngo urabona idorari ry'amapawundi kuri muntu inaha muri afurika biragorana cyane buriya imbaraga z'ubwongereza zirimo zinagenda zigabanyuka urabona nyine ubwongereza nyine twacyubaga n'igihugu gikomeye mu mumbarizo nyine imbaraga nyine baramutavuye bavuye mu bihugu by'i Buraya bakaba bishyize hamwe imbaraga zizabanyuka cyangwa zigahita zivaho Burundi
murakoze reka arabishyura mu mwishyure
yego
mu by'ukuri nk'uko nabivuze kare nta muntu n'umwe naho bari gupfumu cyangwa umuntu ayaga n'imana cyangwa umumenyesha makuru gihangaje azi neza ibizokurikira bidohoye hari n'ibyoshoboka yuko bavuze kwidohora abongereza bo kwina data igihugu kiciyunga igihugu gikomeye ni igihugu kirimo abantu benshi bize ni igihugu gifite ururimi ruvugwa ku isi yose barashobora bakinanata bakagira ati ibara ryaraguye ariko reka twinanate dusure twubake ubwongereza bwacu kibi igihugu gikomeye uko niko Boris Johnson avuga niwe bavuga yuko kwidohora ku muryango w'Iburaya bizobaha inguvu nyinshi gusumba ariko nk'uko nabivuze ni ukuri biragoye kwibaza yuko mu isi turimo ubu muri iki gihe turimo kwidohora ukikura ku muryango w'Iburaya harimo imiliyoni amajana atanu y'abakiriya y'abantu bashobora kugura ibintu byawe biragoye kumva yuko bizoguha inguvu cyangwa bizoguha ubushobozi bushasha ndibaza yuko abongereza baratanga kubibona yuko bihenze kandi bishobora kubyara akarambaraye nk'uko nabivuze ikindi nacyo naho kitovugwa mu bintu agishyira imbere burya amasezerano hagati y'ubwongereza n'ibihugu by'Iburaya asenyutse ubundi wese azoza hanyuma agira ati tugirane isezerano n'ubwongereza azoza atinya kuko icyo gihugu cyubaka n'ibindi bihugu mu muryango w'Iburaya hanyuma kikidohora hanyuma kigashinga amasezerano y'ukuvamo neza hanyuma kikayanka iryo jambo ryabo umuntu mwiza acemera ijambo ry'ubwongereza nibyo birababaje rwose.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga kubijanye n'ikiringo ntarengwa ko kuvyerekeye ubwongereza kuva mu muryango w'umwe bw'Uburayi ahantu ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi umushikiranganje mushasha w'ubwongereza Boris Johnson akabavuga ko bagirana amasezerano canke atamasezerano haba n'umuryango w'umwe bw'Uburayi iyo tariki kigeze bazova muri uwo muryango Burundi. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Emmanuel uratumva?
Mwiriwe neza muraho kandi.
Mwiriwe. Ufise kibazo ikimvira?
Nkuko bisanzwe ni honorable Birushyabagabo Emmanuel ni Kigali mu Rwanda agana mu Gatenga. Aho nari mfite ikibazo kigira kiti ese iyo Brexit bavuga nge ubwa icyambere cyo nyibonamo nk'uburyo bwa promotion ya biriya bihugu ndetse no mu kwamamaza Union Europeenne yabo mu bijyanye n'ubucuruzi nkabona ko ari ibijyanye n'ubukungu bashaka gukora kugira ngo abantu babasamireho cyane bakomeze babavuge ari nako ibikorwa byabo nabwo bigenda byamamara ukabona yuko nk'ubwongereza buri gupromotinga ya faranga ryabo iri poundi ina protect iririnda n'igihugu cyabo abi urujya n'uruza rw'abantu kuko abantu benshi bagenda bagana mu bwongereza biyongera ari nako imirimo ku baturage b'igihugu igenda igabanuka abona ko ari uburyo bujyanye no kwirinda ariko se baza nyuma yaho kugira ngo ubwongereza buvemo ntihaba kandi Amerika ikabibushyigikiye ntihaba ari ukuntu nyuma bashaka kuzihuza ubwongereza na Amerika nabo ubwabo bagakora union yabo kugira ngo nabo babashe kuzamura ubukungu muri rusange nk'ibihugu bihuje ubutegetsi. icyo nabazaga. Murakoze cyane n'ibirushya abagabo Kigali mu Rwanda.
Murakoze cyane, reka umutumire abishure.
Icyo ni kibazo gihambaye kuko mu bintu namwe mvuga yuko igihe biyamamaza bavuga ati Brexit nimuyemere tuve mu tuyobore ku muryango w'ibihugu by'i Buraya, barabishyira imbere bati Ubwongereza bwidohoye, tuzoca turonka ubushobozi bwo gushinga ayandi masezerano hagati y'Ubwongereza n'ibindi bihugu, kandi dushobora kuba igihugu gihambaye ku isi, kandi tuzoca tugira ubucuti budasanzwe na Amerika. Ibyo nibaza ko bwa ari ukubesha, kuko mu by'ukuri uraje Buraya bose barabibona, kandi ikintu nubaza guhera nta muntu w'i Buraya, nta gihugu cy'i Buraya kinezerewe ngo nuko Ubwongereza bubwiye na gatoya. Kandi ndibaza yuko ibihugu by'i Buraya ari Ubudage, ari Ubufaransa, ari bikomakomeye, ari Ubutaliyani, ari Espanye, ari Polonye, ari ibindi bihugu bose bifuza yuko Ubwongereza bwari kuguma mu muryango wabo, ariko ko babishatse bagize amasohora ababishaka bakaba ariyo benshi, nuko bizoba. Muga ikinyoma kihambaye bashize imbere ngo Ubwongereza buzoca bugira ubucuti na Amerika buhambaye, nibyo Trump ababwira. Muga kugira ngo Ubwongereza burugira ubwo bucuti bushasha buhambaye na Amerika, Barack Obama yari yarababwiye ati mukidohora ku muryango wa ubumwe bw'i Buraya bizomara imyaka cumi turiko turiga amasezerano mashasha hagati ya Amerika n'Ubwongereza. Ikindi naco erega naho wogire ubucuti budasanzwe kandi bukomeye cyane, kandi bushobora kugana amajambere menshi mu Bwongereza, ukabugira na Amerika. Rega Amerika, hagati ya Amerika n'Ubwongereza hari ibirometero 650. Hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza ni ibirometero 30. Ariko wewe washobora kwiyongora ku mubanyi musangiye imbibe, musangiye byose, umuzimyamuriro wo hakurya y'amazi, hariho amatreni yirirwa aragenda agaruka, ukamwiyongora ko ngugiye ubucuti buhambaye n'umuntu ari kure ari ku birometero 650. Ni ibintu bitumvikana gato, nigeze Abongereza babyemeye cyangwa barahejwe bakabyemeye. Ayo majambere rero ndibaza ko azoza, naho yoza mu bwazomara umwanya muremure icyo gihe bazaba basubiye inyuma cyane.
Yego Gerard, uratwumva?
Ikunda bumva cyane tujya Amerika nawe kora muza, kuko nka mu Burundi nta iragira icyo yumva ku ma social media.
Yego
yani rezo cyo kibazo je mu ayuko yamu ya Jason de Magikuri yatari cya 0.10 yero kubeza ko yihuta ibintu kuko iri kwaraba uko mu Amerika ivuga nimba Abongereza barahenzwe.
Ndabumva mubandanye.
Nibwo kuba barahenze vrema y'uko urabona yuko amaze kwazeta yuko ibintu byose biyangara benshi ni kwavuga yuko hajya maze gutwara n'umuntu marimo baranye neza n'imyaka biragoye kuri aho ushobora kwiyubaka. Hama bavuga yuko Angela Teresa kuyimatira kuri Amerika, byo kuri ivyo bintu uri kuraraba nk'uko umuntu yabivuze ivyumvikane yuko kilometero biri entre Angela Teresa n'Amerika bivuze masiye itanu kuri raporo apart cyane nishi ya kambiro yukata mga Afrika ima zile kusitanga mga Afrika ama mingu wakala wakala wikoresa mojibi mitanu kani leo sitatio nungo wana ikuliku tushiri nungo yuko yotaka za gari mbeno kusiyo mbili tumu jama sikiri jama jana Johnson chukuli hivi ama hanu kuyo no vgati nukuli wa bagize bahuje gato kuko nkawe separation ndabone uko ibintu byose byanga ama nkabati mutumire allo
ndabumva mubaze munyaruse
mutumire yego me wowe ayasesanguye akamenye uko ingaro kwa yoga mbi mure no murafika none turiko turaraba hamwe bokwitwa namwe ubukwi abukwi yete sino itatu cy'ubwishyu bwabuze bubona yuko ibintu byo gutera bazibura bazo gusiza ngo bikarate nyishyura konda ndi mu Burundi nimwishyura ku murongo atumishyura cyane na mwate nashaka yuko amwe bopa ngo kuna ukuri no mitinene itere sino itatu cy'ubwishyu ni cyane bakapfa mu cyage bari batanze abona yuko arakarushyo sanke ari izi guhungabana bizo batwe muri Afrika meme a Europe South Africa
abishure
no muri angereze kuri kuri barahenzo bya abageye bemeze yangingo nta kumaze iko bakuhungabana ante ibi bibanye meme anasinde bashikizwa ama no ase kwasimira kora mama y'umurongo ifi ya ubundi nani kuna nti kwa mugabo mabure cyane
murakoze reka abishure yari yabivuze gatoyi reka abishure kandi
uko namubyi nababyi n'ukuri naho nagerageje kwishura naho nagerageje guterera icyumviro naho nagerageje kwegeranya ibintu bivugwa byandikwa mu Bwongereza mu Buraya n'ukuri biragoye kumenya ikizoshika bidohoye impera z'ukwezi kw'icumi biragoye rwose nibyo byose tuvuga by'amahera by'ubutunzi by'ingendo mu myanya yuko nk'indege za ziburaya zicaye mu Bwongereza nazo zizotegerezwa guhindura amategeko n'amasezerano ni ibintu byinshi umuntu mu by'ukuri urajya ababikurikirana Abongereza cyane cyane babikurikirana kandi babyandika nabone barenzwe nabone bararenzwe kuko bavuga yuko ngo naho bagerageje kwitegura naho leta y'Ubwongereza yagerageje kwitegura ni ukuri ntabo barashe kandi bitwara amahera menshi ubwira ngo uhagarike amaraso mu by'ukuri mu bushikiragaje bwinshi mu banki menshi mu bantu bikore ruswabo mu bantu bashyize amaresoha bifata umwanya n'umwanya mwinshi n'amahera menshi kugira ngo basubire kwiyungunganya rero ntawavuga yuko bitazoshoboka bitazokunda bitazokwinana mugabo menya yuko nk'uko nabivuze kare hari abantu bakinye rwose kandi si ibintu gufatanya neza yuko Ubwongereza bushobora gusenyuka Ubwongereza bushobora gusambuka
cyane cyane ntabakiriyemwo Ubwongereza busanzwe ari kibanza gikomeye cyane mu bijanye n'ubucuruzi bw'amafaranga ku isi hari amabanki menshi hari amakompanyi menshi yo ku isi ariyo ivyo bizogenda gute muri make
nicyo iteye amakenga rwose uko barya bacuruza amahera muri ibyo bita la city mu by'ukuri ni quartier ya Londres ni kiki saga cyige kandi mu gifaransa muri bati en état d'alerte la city niyo icuruza amahera yo ku isi yose nk'uko ariyo soko ya mbere ushize muri New York bobo bamye bakoma induru kuva na kera bavuga ati kwikura mu Bwongereza bamwe mu ishyirahamwe ry'Iburaya ni ukwiyahura
yego
kandi la city yahora ifite uruzanatwa rwinshi rukomeye rw'amahera y'Iburaya yitwa euro abanyaburaya bababwira bati rero Ubwongereza bukidohora bukava muri
katurangize
yego
murakoze cyane yari umutumire wacu Atanase Karayengo mumenyesha makuru w'inararibonye ari Paris mu Faransa twako turavuga ku ngingo y'Ubwongereza yo kuva mu muryango w'ibihugu by'Iburaya ku itariki 31 zo ku kwezi kw'icumi muri uyu mwaka turashimiye mwese mwaduhamagaye mukabaza ibibazo mukashikiriza n'ivyimviro n'abakurikiranye iki kiganiro tubatumye kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu mu kirundi n'ikinyarwanda.